amahiganwa abakinnyi b'abarundi bari bitavye yahora yitirirwa akarere ka gatatu muri boxe ku mugabane wa Afrika yatanguye kuwa 12 ku kwezi ahera kuwa 17 ariko yahindutse mu mugabane wose wa Afrika championnat d'Afrique mu Gifaransa nubwo babuze amafaranga bariha bari bemeranije n'ubushinganje bujejwe inkino ko buzobikora imbere yuko bagenda nkuko bisigurwa na Eric Ndayishimiye atwari kiri hamwe by'urukino rwa boxe mu Burundi
twarasabye leta kugira tuze guserukira Burundi mu nkino zari zitegekanijwe muri gabo za Afrika barashobora kutwemera abantu batanu mu nyuma tubona yuko batanu badakwiye natwe turabemerera yuko twoshira ko abantu bandi batanu tukabarihira amatike y'indege tumaze kubyemera rero baca bemera yuko baca bashyiramo n'uwiwabo muri ministeri bakaba abantu 11 tumaze gusaba uruhushya rwo kugira tuze ngaho muri gabo twarashoboye kuriha ayo matike y'indege atanu hanyuma tuzi yuko leta izo turihira ibindi bisigaye tujya turaza kugana ducererwe ku murimo wategeza kutuzana ngaha mu nyuma turarindira namwe batandatu basigaye inyuma turabura turarindira n'amahera turabura mu nyuma turagira umurimo watujanye mbere turaronka n'imidari Havyarimana Ornella araronka medaille de bronze Daisy Jamal araronka medaille de bronze twebwe rero turarindira yuko hari icyo botubwira muri ministeri jejwe inkino turabura niho twabona rero bo muri federasiyo yo muri Gabo batubwira yuko twatebye kubariha yuko dutegerezwa kubariha mbere baratse ko fakture y'amadolari 2,468 gushika itariki 19
turetse ko afungiye ucamatsi Libreville babiri muri bo harimo Ndayishimiye n'umumenyereza batwe passport zabo n'uburyo babayeho ntibushemeye na gato
tufashwe nabi cyane kuko mbere no gufungura ngaha badufungurira nabi kose hari ibintu by'imikate byumye bitagira n'inkozo baguma babaha nyene kugira umuntu ntapfe gusa usanga nyene abakinnyi kugira baje mu buriri rumengo bagenda baraganya ati mbega yemwe turagenda kuri bijya bintu nabo n'abantu batagira urufaranga imbere n'inyuma kubera atakamba nyene bagize tumerewe nabi kose ubu twabwiye yuko atakubyifasha atakutumerewe kuko gushika ubu ntituraronka umuntu aduhumuriza yuko ariko barabikora kugira baturihire ayo mahoteli mikumbo y'amagahamba kaba boxere bahora babaye uko bakaronka turi mu yabira turarindiriye muri Gabon naho urumva mu passport baradusubiza tubona iyo bica kabisa turarindiriye kugira turabe icyo mpamo kumbure ko byavuzwe ku maradiyo gose mbona abanye umenyesha makuru mugoma mubimbaza twibaza yuko nawe no leta niture kuko leta n'umubyeyi wa bose kirarabe kidufasha mu maguru masha kugira tuve muri ibi bintu
mu kurindira yuko ibafasha ubutwari ishyirahamwe rya boxe mu Burundi asanga hashobora kuba n'izindi nkurikizimbi
nawe tuzashobora kumenya icyo bari barategura aba bantu bo muri Gabo ukuntu badufatiye amapasiporo ntidushobore gufungura uko dushaka urumva ko ari ibibazo kandi urumva bashobora kutwitwarira muri zone mbere no muri Ayiba ugasanga badufatiye ibindi bihano ruhashya bikomeye urumva rero nta feri twaba tugize tutarishye twaba twiyandagaje kandi urumva ari ibintu twavuyeho tuzi ko dutegerezwa kuriha kuko hari igitabo bita Kimu Delegation handbook barungika bakashyira mu ibintu kuno bizogenda byose byarimwo yuko tutegereza kuriha amahoteli mu ofisiye akariha $60 par jour mu kimwe akariha $40 par jour tutegereza kuyariha kuko ni itegeko
abakinnyi n'abari babaherekeje bari kuba bavuye muri Gabon kuva kuri uyu wa gatandatu bagashyira Bujumbura kuri uyu w'Imana batera kamo abishoboye bose kubafasha na cyane cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi azanzwe akundi nkino na rijya bari binanase bakaronka imidari ubushinganje bujejwe inkino buremeza ko bagiye muri Gabon bahawe uruhusha nabwo nk'uko biboneka mbere kuri izo mpusha zahanahanywe ku mbuga nkoranyambaga z'amenyeshamakuru w'abarundi ariko busigura ko hari bimwe mu byitonderwa procedure mu Gifaransa umugwi wagiye utitondeye na gato rero je uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika.